Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3@, radio yacu voa@.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza cya corona. Kaze mwese. Ubushikiriza mu Rwanda bwemeje ko bwataye muri yompi umuhungu w'umucuruzi akomeye muri icyo gihugu, François Xavier Mironko. Bivugwa ko Jean-Pierre Mironko aregwa kuba yaribye amashanyarazi bakoresha mu ruganda. Uwo ni Bwana Faustin Nkusi aserukira urwego rw'ubushikiriza manza mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza. Ikaze mwese. Ikariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyamalawi baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri, nyuma y'umwaka sentare yo muri icyo gihugu itemeje insinzi ya Perezida Peter Mutharika ku mpamvu zo kwiba amajwi. Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Nk'uko byari byitezwe, abaturage bazindutse yarubika bajya ku mirongo imbere y'ibiro by'amatora. Mu itora ry'uyu munsi, Perezida usanzweho Peter Mutharika ahanganye na Lazarus Chakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe. Ubushize uyu yari yatsinzwe amatora bamurushije amajwi 159. Urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangaje ko umukandida uri bwegukana amajwi arenze 50% biri butangazwe ko yatsinze. Chifundo Kachale, umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu cyumweru gishize, yijeje rubanda ko azayayobora neza n'ibizayavamo bikazaba byizewe kandi byemewe n'abayahiganwamo. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Malawi mu kwa kabiri k'umwaka ushize rwatesheje agaciro amatora yari yabaye icyo gihe, rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi. Rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu, bityo ibyayavuyemo biraseswa. Akanama gashinzwe amatora kashyizeho urukarabiro ku biro by'amatora byose kugira ngo bifashe abantu kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona imaze guhitana abantu 11 muri 700 bayanduye muri icyo gihugu.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yarengutse muri sentare mu rubanza rwerekeye ruswa rwasubiye kubandanya. Fidel Niyongabo arabitubwira.
Jacob Zuma yaserutse muri sentare uno munsi kuwa kabiri, yaje kuburana ku vyaha bitari bike yagirizwa birimwo ruswa. Zuma ariko aciga urubanza ku bwoko bw'ivyaha 16 bifatiye ku masezerano yerekeye ibigwanisho by'agaciro k'imiliyaridi 2 z'amadora n'isosiyete y'abafaransa Thales mu mwaka w'1999 igihe Zuma yari cegera ca president. Yagirizwa ko yakiye igiturire c'iyo sosiyete Thales mu mwaka w'1999. Yasubiye kwagirizwa ivyo vyaha mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018, ukwezi kumwe inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC umwirukanye mu mabanga yiwe. Ni nyuma y'uko intwaro yiwe iranzwe n'ivyagirizo vya ruswa. Zuma yabaye perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 no mwaka w'2018, ariyamiriza ivyaha vyose yagirizwa. Avuga ko aritotezwa rifatiye ku mpamvu za politiki. Urubanza guno munsi rwari rwerekeye cyane cyane gushyiraho itariki ruzobandanizwa ko vy'ukuri inyuma yako Zuma agerageje akatari gake gutuma rufutwa canke rutebeshwa. Nta tariki umucamanza Daya Pillai yashizeho yerekeye itanguzwa ry'urubanza nyakuri.
Abapolisi bakomeye bari imbere y'abari mu myerekano yabaye mu ijoro ryejo bashaka gusenyura ikimenyetso cha Perezida Andrew Jackson kiri iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu cha Amerika. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abigaragambya bari baziritse iyo shusho imigozi bashaka kuyikurura ngo bayitembagaze. Gusa polisi ishinzwe kurinda icyanya iyo shusho irimo yabirukanye batarabigeraho ikoresheje ndembo n'imyuka iryana mu maso. Ejo kuwa mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yihanije abigaragambya, avuga ko bashobora kugerwaho n'igifungo cy'imyaka 10 nk'uko biteganywa n'itegeko ryerekeye kubungabunga inzibutso. Iyo shusho ya Perezida wa karindwi wa Amerika wategetse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na makumyabiri n'icyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itatu na karindwi imwerekana yambaye imyenda ya gisirikare ari ku ifarashi, bigaragaza ko yari umusirikare mbere y'uko aba perezida. Ariko uwo mugabo anengwa kuba yarasinye itegeko ry'Abanyamerika bakavukire ku butaka bwabo mu majyepfo y'igihugu, benshi bagapfa bagana mu burengerazuba. Yageraga kandi abacakara benshi yakoreshaga mu mirima ye muri Tennessee kandi akabafata nabi cyane. Ishusho nk'iyi cyangwa bimwe mu bimenyetso ndangamateka bifatwa nk'ibyogagizi kandamiza abazungu bakorera abirabura n'amateka y'ubucakara byagiye bikurwaho bihirikwa cyangwa bigasarikwa mu myigaragambyo yakurikiye iyicwa ry'umwirabura George Floyd, wakaba yaraguye mu maboko ya polisi mu kwezi gushize mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota.
Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Burundi. Mu Burundi, inama nshingamateka yemeje amazina abiri y'abategetsi muri leta nshasha, Prosper Bazombanza nk'icegera c'umukuru w'igihugu na Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere. Batanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bazorahira ku munsi wa gatatu w'iyindwi kugira batangure amabanga yabo. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Namatora tagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko vyihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu gyerekeye igikorwa cabazindukanye.
Inama ya bose mujyumve. Au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura, ni kete yanditswe ejo hahise tariki 2022. Conformément à l'article 123
Atriketi rivuga riti banyakubahwa abashingamateka, twisunze ingingo y'ijana na mirongo ibiri na gatatu y'ibwirizwa shingiro. Jewe umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze
et de l'analyser le plus promptement possible.
Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu na Rengio Mebunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugera muri bibiri na cumi na gatanu aturuka mu mbwambwe IPRONA ishami riri muri leta. Yemejwe ku majwi mirongo icenda na rimwe ku bacinga amateka mirongo icenda na bane bari bitavye ibikorwa, babiri baramuhakana, umwe nawe ntacu yabivuze ko. Arengio Mebunyoni nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi mirongo icenda na abiri ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bahari, babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu, afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose ahari mu gipolisi no mu gisirikare, Commissaire de Police General nk'uko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu. Nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntiryanejereje abashingamateka bose, kuko ryabaye abashingamateka baturuka mu bwambwe Sanala utavuga rumwe na leta atariho bari. No gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'ubutwari inama nshingamateka siho ryari. Mu itangazo umugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashingamateka bigenga bo mugambwe Sanel ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe Sanel wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihuti huti bakemezwa n'abashingamateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka akanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshingamateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kundwa iheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora, ntimugire ubwoba, ndazindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kahawe. Guhera ivy'ingimba nibihagarare twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi.
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose.
La cour décide.
Ate sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutogwa muri ico kibanza. Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo.
Reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Hari ngiyome bunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimwo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu. N'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwaza ngabo ko ziri mu bahohote yagateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse. Abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshingamateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo. Pye Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Umugwi ujejwe amatora mu Burundi Seni kuri uyu wa gatanu uraja kwerekana aho ugejeje integuro y'amatora y'abakenguza amateka azoba kuwa 20 ukwezi kw'indwi. Eloge wirika neza arabitubwira.
Kuri uyu wa kabiri mu gwisene higandiro hakoranije abamenyesha makuru cyane cyo kubabwira ko amatora atarahera nubwo umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abajene na mama komine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze. Pia Kavya Kazise umukuru wa Seni yamenyesheje ko muri bakenguza amateka zoba kuwa 20 ukwezi k'umunani imigambwe 5 ari imaze gutanga intonde n'amadosiye hamwe n'abigenga babiri mugabo kumwe muri batakiriwe. Pierre Claver Kazise umukuru mu gutegura amatora.
Yerekeye amatora y'abakenguza amateka baramaze kwakira amadosiye abitoza turayasuzuma hamenye no munsi kara karyo keza kugira ngo tubabwire ibyavuyemo. Mwamenya ko imigambwe 5 yarazanye intonde n'amadosiye yabitoza hariho kandi nabigenga babiri bazanye amadosiye umwe zana dosiye mu ntara ya Bururi ubundi zana dosiye muri meri ya Bujumbura. Inyuma yo gusuzuma ayo madosiye Seni yasanze abo bose bari bakwije ibisabwa kiretse uwitoza yigenga umwe wo muri meri ya Bujumbura. Seni ntiyamwemereye mugabo iyo bigenze gutyo kugira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza ikwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze. Izoheza rero murabire ibibereye.
Aya matora y'abakenguza amateka afite icyo atandukaniye ko n'ayandi. Azitabwa n'abajene na mama komine batowe mu kwezi kwa gatanu kandi akazobera ku migwa mikuru y'intara. Abakeneye kuja kuyagenzura kazihise yabahamagariye kutarenza igenekerezo rya 30 kuno kwezi kugira ngo babe babimenyesheje.
Hano kugusa kandi ko mu itora ry'abakenguza amateka abatora ari abajene na mama komine nabo nk'uko mubizi baratowe barazwe ubu. Turavye mu gihugu cyose bangana 3,000 n'amajanane na 50 n'abatatu. Iryo tora ry'abakenguza amateka ribera mu ntara imwe yose. Abajene na bakomine b'iyo ntara bagatora abakenguza amateka babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguza amateka. Byerekeye ikiringo cyo kwiyamamaza zomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba.
Ku itariki ya 24 uko kwezi k'umunani nyene hazoca amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakaritie. Umugwise n'usigura ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo abazokwita abayo matora hamwe n'abitoza boroherwe.
Twarinziye kuborohereza ibyandikije ku mazone abegereye. Icya kabiri nta bintu byinshi twabasinye basabwa. Bajana karanga muntu yabo bakayerekana hamwe n'ikarata y'itora bagaca rero babandika. Tuwasaba ntiyagiri uzo kwihenda ngo agende kwitoza ku mutumba cyangwa karitsiye atabamwe kuko ntivyemewe. Umuntu yitoza ku mutumba asanzwe abako cyangwa muri karitsiye abako. Byerekeye kwitoza ku mitumba nuko turazi ibiharuro byamaze kwiyandikisha kwitoza ari ibiharuro bimeze neza kuko ku mutumba wose turazi intara nka zose bararenga abantu ndwi bamaze kwitoza hari aho bareka gusumba. Ni byiza rero ko twe tuguma tubatera intege ugomba kwitoza ashobore kubikora.
Umukuru w'umugwiseni yahamagarira abazorungika indorerezi mu matora yimirije kuzokwihutira kurungikira ivyegeranyo vyerekana uko azoba yagenze. Mu bisanzwe inzego nshasha z'igihugu zogiyeho aya matora yose yarangiye. Ariko urupfu giturumbuka rwa president Pierre Nkurunziza rwabaye kwa munani ku kwezi rwatumye zihutishwa. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Ubucamanza bw'u Rwanda butangaza ko umunyemari Mironko François Xavier adafunzwe, ahubwo hafunzwe umuhungu wiwe Mironko Jean-Pierre akurikiranwaho icaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho bya plastique. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru yifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko. Uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa, maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye, ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we.
Abafunze bakurikiranwe n'umuhungu we. Mu ruganda rwabo harimo ubuzo bw'iby'umuriro, uruganda rwabo by'umuriro igihe kirekire, umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushyikirije.
Hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha?
Bifatwa nk'icyaha, gifite n'igihano cyabyo kitarengeje, kiri munsi y'imyaka itanu, kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo.
Wenda banavuga ko ari Mironko, nibaza ko ari uko uruganda ari urwe, bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo.
Byose aba afite abantu bamanejinga ntuza se akazi ke kose niyo aba adahari cyangwa ahari.
Ni ukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu zehe Mironko ntabwo ari byo.
Ntabwo ari byo rwose.
Intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean-Pierre ryaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu Rwanda REG, bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe, insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi, aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe, imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana.
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri sisitemu dukoresha.
Ntabwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute
bese? Nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabyo. Yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga, ibindi binyura muri fraude.
Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ari amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana. Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastike niryo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda, kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976. Urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura niba iyi dosiye ruyishyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi barukiye mu migambwe itandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo ku kuntu Uburundi bwo bavanura n'indyane zaburanze kuva ukironka intahe yo kwikukira. Mu kiganiro Maître Rufyikiri arongoye umuhari Morena Mouvement Républicain pour la Renaissance de la Nation hamwe n'ambassadeur Isidore Mbayahaga bavuganye na mugenzi wacu Frédéric Ngundikije bacirya nino umuzi w'izo ndyane. Reka dutangure twumvirize Maître Isidore Rufyikiri.
Indyane n'ingorane zatwikiriye Burundi kuva twikukira ihagaze ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere uruhara rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu Burundi, kuguma baganza Burundi, hanyuma bagatora babonye dukandasi yayo bagatora uburyo bw'ingene bakoresha imigambwe kugira baryamishe Abarundi, baca bakoresha imigambwe gutyo. Agasore aje gutorwa yashe yicwa n'abo bavukana, kamenyesha byitwa yuko yapfuye ya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka bene Burundi bwende buhaguruke mu buryo aho bwishikana. Uwo ni uwa mbere. Ubwira kabiri ni Umurundi wenyine imyaka yose umuzungu yagumye arondera ingene ajyanisha Abarundi, wewe urumva ntibyo abakeneye aya mafise abarundi baba mu baganwa baba mu bihamatsi ya mafise akazi k'abarundi bitwagiza politike n'imikambwe kugira abari bo bakorana agaheza kubakoresha ubwabo bwo kwegenda buke cyane kwe ubukunzi bw'imba cyane byose hamwe bagashobaje nabwo bagakemera gukoreshwa nk'abacangero n'umuzungu ababesha ngo bagashara mu butegetsi bwihuse.
Reka tuje ko namwe kuri ambasaderi Isidore Mbayihaga, ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambamyi byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere, ku bwanyu kuva uburundi bucikukira nk'ibi?
Murakoze cyane. Nibaza ko ku cya mbere duhaga tusa n'ababihuze ko na metri zorosikiri intambamyi ya mbere yabaye ni uko hari abazungu abakoloni badukorera igihugu independence ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko baguma aha hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku Burundi ngo kipure nyakundi andera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo abaribo bashyira ngaho abarongozi b'igihugu mugabo urumva ko ari abazungu baheza bakashyira aho abo barundi bene wacu. Nicyo gituma rero uko metere abivuze nabona yuko habaye gucanisha n'abantu basanga bagasore yarondeye ukwikukira bene babo nibashyira mu Rwanda. Kuva kiriya gihe rero urabona yuko haciye haba intwaro twumva ko itabyifashe ko neza kuko yari intwaro kareka ngo abarundi bashikirize icyo biyumvira hari akagusa abantu gatereka agatwara ku nyene mbese ubwo rero ko habaye nk'umuryango ko barahekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahaguye habaho gukumira ndongo ugasanga ni intwaro ikumira intwaro yaryokora duhuwe abantu ugasanga baraturubikwa. Nicyo gituma rero wasanga kenshi abantu babaye ubuzima butari bwo Burundi bugatabura gucanamo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyine bashyira muri abo kuko havuye abakoloni rero baca bahasiga abakoloni birabura aribo bene bacu babakorera urabona yuko bahavuye bahagara gushima cy'amoko abantu bagaheza bagacana mu biturutse ku moko. Ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibiringo byagiye bikurikirana intwaro zishyika zine amarepubulika na yose bigaruka urabona yuko ibintu byahavuye bitangura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itaburiye mugabo urabona ko n'ubu bikabigira byababandi aribyo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi bosangira ubutegetsi. Nibaza yuko rero icyagiye kirabituma ni indambi no gukoreshwa n'ukuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha. Ibyo ntitwabideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikora cyangwa badakorera igihugu ariko bafite ahandi bakura amategeko atari mu.
Ariko ambasaderi Mbayihaga, abarundi baramaze bavuga ati ushaka gusenyurwa iwe umutizi umuhoro uruhara si urw'abarundi muri izo ndyane zose
uko twavuze mu bisanzwe uruhara rw'ubwo nubwo abarundi mugaze urw'abarundi bose kuko nubwo abarundi ariko bakorera umuzungu abo wowe nibo ba nyirabayazana nibo batagomba yuko abarundi babana kuko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravuga ururimi rumwe basanga utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute umugabo hariho abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uvuze rero muvuze ngo izo ndyane cyangwa se ushaka gutemewe bamutiza umuhoro ibigome nibyo abo barundi bariho mugabo n'akagwi gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi bugire gutekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari nyuma yabo abakoresha. Nicyo gituma rero hajya ba mu Kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe sufora nabi agahusha ariko umusoda mubi nuburasa nabi akarasa abo bari kumwe. Ibyo rero nibaza yuko ibyo n'ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo n'akagwi k'abarundi kandi gakoranya n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kubwira ngo biyumvire ibyiyumviro byabo shari bashyikire bene wabo twuvuga yuko bacitse nk'abajyabo bazungu.
Reka tugaruke kuri Maître Isidore Rufyikiri, mwavuze uruhara rw'abakoloni mu ndyane zabaye hagati y'abarundi ariko nk'uko twabibajije Ambasaderi Mbayihaga, Kirundi bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutiza umuhoro uruharasa ubwo barundi koko
yego cyane yego cyane kuko umuzungu we yari karagwana ngo asize ubundi nyuma aronke nyina byicikamwo anura amatungo ari mu Burundi na hagi za Kongo muri kiraraci nibisanzwe abariza kukoresha ubwenge bwiwe mugabo utiza umuhoro ngo wakemo bwiwe mu Burundi abarundi rero na Imana cyangwa kuyivuga wigweje kuva mu 1961 bica bagira amatora ya cyo abasore n'ibindi byo byakora hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'abarundi bibitanga mu ishyirabwenge za politiki bakoreshwa nka bemera gukoreshwa nk'abameshwe neza uraduye rwa gasore baganwa bagombye kwica kwa gasore bitwaje ngo bari muri politiki y'imigambwe uravye mu 1965 nicyo kimwe uravye 1972 ushaka ko umuzungu usanze 1988 usanze ko kumwe mahanga ucyane 1988 ngo inyuma y'uko ufite mahanga mugabo gihe cyose baba bafise bodi baboneka bana bafise akazi k'abarundi b'abahutu cyangwa abatutsi n'abaganwa yiyita ngo bariko bakina politike mugabo mu by'ukuri bariko bakora ko batangira bakora umuzungu izo ntitugatinye kubivuga hari ibintu bavuga ngo sendeze mikora nabi gikora nabi ndabizi uwa mbere ndabizi yani mu ba mbere mugabo igihe sendeze ivuga iti ndari ubundi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bashengera bamwe bamwe baraza kudusambuza uko n'ukuri ntibazababareshe ngo ariko barabashuza ngo sibyo ibyo n'ukuri cyane cyane turaba abo barundi aribo bama barondera gupfa kwigira ibikoresho by'abazungu kwagura abarundi ariko iyo leta ihari ijegajega itabona imyiza cyane ifise ibihengeri ituma uwo muzungu aza cyane bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka 15 tumazemo kandi igihugu bihebuye barongera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyane k'umucangiro w'umunyamahanga ibyo rero leta iriho niyeza ikabiraba ko icyo gihengeto bisigaza mu gushyiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura
Maitre Isidore Rusikiri mu gihe koko abarundi boba bahindwa n'abakoloni inshu zova he akamumotera nk'abarundi nk'abo naka
akamo nobatera ubwa mbere abarundi bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo yitwa amanyeshabwenge uragiye kuraba uko bakorwaza mu by'ukuri nta bwenge bagira umuzungu ntakunda umuhutu ntakunda umututsi ntakunda umugano ntakunda umutwa akunda inyungu ziwe iyo ukundiye ukajondama kubera ubukunzi bw'inashami kubera ubwenge buke canke bwose akagukoresha ukamufasha kuri iki gihugu cawe aracica kandi mumpera n'imperuka nawe arakwica arawugira umucakara mu gihugu cawe yamaze kugishikira akamuno watera barundi barundikazi yitwa ngo mugira politiki iyo cya mbere ndabasabye ni uko mugeguza ibyo bintu zo guhamira amaronko ugasanga n'umuntu ariko aragwana muri opozisiyo mu by'ukuri yitwaza iyo yitwaza iba yitwaza iyindi mugabo mu by'ukuri ikimuhora bishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji nuko ambasade iki kugira aronke ibyo arya yihuta niba bitamugunye
ibyo
tubona ntituze turabeshana nicyo gituma twe tubona tuvuga yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho niyaba ari uwo mugira jewe ikintu yakoze
Ambassador Isidore Mbayihaga ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi y'Amerika
namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane
murakoze ndabashimiye namwe Maitre Isidore Rusikiri ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi y'Amerika
ndagushimiye kandi ndashimiye n'ambasaderi
twaganiriye
murakoze cyane rwose
njye na mu bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri ino saha bigarukiye ngaha icyo cyari gice cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi ikiganiro kirambuye mushobora kukironka ku rubuga rwacu rwa internet ni @ radio yacu voa.com youtube na facebook byacu ni voa radio yacu bari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mugira ibihe byiza, ubandanye mwumviriza Radio Mukunda